bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda muri ko mutwumva ku FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Wahoze hari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya azoshingurwa kwa kabiri w'inondwi muri Mali.
Perezida Buyoya yaragerageje kugarura Abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha, yakoze uko ashoboye kugira ngo ashore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane zari bifise.
Uyu ni Domitien Ndayizeye yahoze ari perezida w'u Burundi, akaba yarabaye n'icegera c'umuhisi Pierre Buyoya. Turabigaruka ko handi hato mu ntumbero yo kubandanya tubafasha gusozera umwaka neza, turaza kubandanya tubakirira intasho zanyu. Sangwe ikaze bakunzi bacu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya, turahera ku mugabane wa Afrika. Abanyagihugu muri Centrafrique bazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka. N'amatora abaye mu rwego rw'umutekano muke ushobora gutegwa n'abadashigikiye ubutegetsi bwa perezida Faustin Archange Touadéran, ariko yitoreza manda ya kabiri. Igisata c'Igifaransa c'ijwi rya Amerika gitangaza ko mu gatondo umutekano wari wakomeje ku murwa mukuru Bangui wagenzurwa ahanini n'abasirikare mvamakungu barimo Abanyarwanda bagiye gufasha kugarukana umutekano mu gihugu hagati. Ingwano imaze iminsi iba yatumye hari abanyagihugu badashobora gutora bivuye ku makarata yabo atabashikiriye, nk'uko abakozi ba ONU babwiye rya Amerika. Hari n'uburere burimwo ubwo mu buraruko, abitwaje ibirwanisho batwaye ibikoresho bitandukanye byo gutorera ko bongera batera ubwoba abanyagihugu bababuza kuja gutora. Abatavuga rumwe na leta ejo kwa gatandatu bari basavye ko amatora yegeze inyuma bivuye ku mutekano muke, ariko mu rwutunganya amatora uravyanka muri rusangi. Mwamenya ko bari kubahiganira intebe y'umukuru w'igihugu muri Centrafrique ari 17, mu gihe bitegekanije ko ibiharuro by'imfata kibanza bitangazwa ku wa mbere w'indwiza. Abatavuga rumwe na leta baje bavuze ko ibizovamwo bizogorana ko bazizera bivuye kucuka amatora abereyemo. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0.
Nako badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Wahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya azoshingurwa ku munsi wa kabiri Bamako muri Mali. Pierre Buyoya yasandabiye Paris ku murwa mukuru w'u Faransa igenekerezo rya 18 ku kwezi hazizi kiza cha COVID ya 19. Mu kiganiro maze kugirana na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi, akaba yaranabaye icegera cha Buyoya mu kiringo c'imfata kibanza, yasigure ko u Burundi buhomvye uwovuze ibitari bike kuri kahi sekicho gihugu yatwaye imyaka irenga 10.
Buri gihugu ariho intumbero yo kumenya kaise kigihugu cacu, intumbero yuko Barundi cyane cyane rwaruka rumenya ukuri kuri iki gihugu ku bintu byashikiye iki gihugu. Sigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwe wo kumenya ukuri no kurekurirania. Rero cyane sino kuresha byarambabaje. Yego.
President Domitien Ndayizeye Major Pierre Buyoya nyakwigendera mu gushira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icengera ciwe mu kiringo c'amezi 18 imbere ko bashikiriza ubutegetsi ico gihe mwakoranye gute yabateguriye gute kuba president mwakoranye gute mu dusubira muri kahise mukatubwira
mba icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko no bicegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana twari tuzimanye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike nkuko mubizi umugambo wa Nyafodebu n'umugambo y'Iprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene data yapfuye ibyo byose hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana nyuma y'amasezerano y'Arusha nukuri twaragiye hamwe byari byoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise la bonne foi ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu narinjiye ngenda mu biri we turaganira ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokura bwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanye ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko ntumpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya ndari na wewe nuko icyo gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngara y'amasezerano izobipfuye tuzoba dutanze akarorero kare tumaze kubyumvikana rero sinobabesha twarahanye ijambo bikwiriye mu kiringo cy'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubira ejo ntanguye kuvuga ibyo twakoranye neza ni byinshi cyenda fisambo souvenirs nziza cyane kuri we mu byerekeye ikiringo twakoranye n'inyuma yazo je ndibuka nk'igihe napfungwa mu 2006 igihe bambeshyira ngo ndiko ndorganiza puci niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha ababwira ati ibintu ariko bararega ndayizeye tomisiyo ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubaka taraza ngaha mu rugo mu gihe abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone
umuhisi Nelson Mandela yafashije mu by'amasezerano ya Arusha yarabakariye mwe na nyakwigendera Pierre Buyoya yarababwira ati igihugu ubu kiri mu minwa yanyu kaduza kakiri ya gihugu kari mu minwa yanyu inyuma yaho haragiye haramubamwo ingorane zitari nke yahatributsa nk'2015 hariho abatari bake impunzi zangajwe izindi nzira abakiri batabandi barapakira mu ibarabara mu myerekano bari barimwo habuze iki kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo mission Mandela yari yarabahaye mwe na Buyoya ntise nkishika ku ngiro mu gihugu cy'u Burundi ga president Ndayizeye
urumva twebwe twarakoze ibyo dushoboye si kuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba murazi ko yadusaba kugira ngo ikiringo cy'imfata kibanza tugategura amatora tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu cyo ndi mu bemeza yuko icyo gikorwa twakiranguye neza cyane amasezerano y'Arusha twarayigishije abarundi bikwiriye nabo basende desidede barimwo ubwo icyayigisigaye ni ukugira ngo bayakurikize
ngo basaba kuvuga muri make iraginya kwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Burundi asigiye Afrika kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cyane ku mugabane wa Afrika wose gusumba uko abarizwa mu Burundi nijya he ga president Ndayizeye
president we yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha bufatanije bwa kabiri no vuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yakoze uko ashoboye kugira ngo ashore gufasha ibihugu bya Afrika kuva mu ngorane byari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishyirahamwe rya Afrika muri Mali kandi akaba atabarutse yari amaze kushika ku ntambwe ikomeye kandi ari ndashika hoho leta y'u Burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishyirahamwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'atashoboye gutorwa ibyo ari byo byose nahajya yagiye leta yaramushigikiye nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yaragerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afurika mu kugarura amahoro kandi ibyo byose yabikora bazi neza yuko ari umurundi icyo rero ntawo bideha kandi ntawo bihakana kuko n'ibyo bihugu yagiye arafasha yagiye arakorera ubajije abakuru b'igihugu babyo barabyemera kandi bakabyemanga cyane ku buryo bene ibyo bikorwa hata muntu ashobora kubiterera hirya ngo ntacyo bimaze kandi byarazaniye ineza ibyo bihugu kandi bigatera agateka iki gihugu cyacu kuko ari umurundi yagiye arabiranguwe twufatiraho rero karorero na twebwe abasigaye tukagerageza gufasha ibindi bihugu tutibagiye igihugu cyacu kugira ngo bimenyekane mu makungu y'uko abarundi ari abantu b'incabwenge kandi bafise intumwa bashobora kurungika hanze zishobora kugira icyo ziterereye ibindi bihugu mu ntumbero yo guteza imbere ineza ya Afurika n'ibibindi bihugu byo ku isi yose.
Muravuze muti leta ihari yaragira mushigikira haba mu kugerageza kwaja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi nibisanzwe ko iyo leta mushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida yabatwaye mu kiringo kigera kuri kirenga imyaka 10 ga president Ndayizeye
no kubifata gutyo kuko ibyo nta nico no bivuga ko kuko nibyo ntacyo barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza baheruka guca ukurikije amategeko y'igihugu cyangwa ugakurikiza amategeko agenga abahora bayoboye igihugu usanga iho icyo umuntu yokwita avantage zimwe zimwe acha zica zimuvako rero ni ibintu byashitse mu gihe kitari cyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo naho rero atacyo baravuga so kuvuga yuko atacyo bazovuga cyo ndi mu mbibaza yuko leta ikikwiriyumvira mbega intumbero yofata niyihe reka rero tureke abayobozi b'iki gihugu biyumvire hanyuma bazotubwira aho bahagaze mu bihe biri imbere je ndi mu bibaza ko ari uko bizogenda kuko ntawo tangura kuvuga ngo barabyanse baragize kinakiriya ndibaza yuko twabaha umwanya kugira ngo nabo bashobore kubyiyumvira bagire intumbero baduhaye bahaye abarundi ku byerekeye izo ngorane zashikiye uwo muryango icyakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakiri kirimwo nkaba mboneyeho na jewe akaryo uguhoza umuryango wiwe wabuze umuntu akomeye cyane umubyeyi w'umuryango tukaba twizigiye uko kwihangana kwabo kuzobafasha nabo nyene gushobora gutunganya ubuzima bwabo muri kazoza inyuma y'izi ngorane zabashikiye.
Prezida wa Domitien Ndayizeye tuwashimire kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika namwe twongera kubahuza ko mwabuze uwo mwakoranye bya hagufi na hagufi.
Murakoze cyane.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni mwami kazi w'isi n'ijuru karirimbwe na Chorale Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi. Twarabemereye ko kugira ngo tubafashe gusozera umwaka neza tuzubandanya twakira intasho zitandukanye zanyu aho mubandanya kwifurizanya noheri nziza umwaka mwiza munatubwira uko muri komura sozera uno mwaka w'2022 utworoheye abatari bake. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaratwakiriye rero intasho zanyu zamwebwe mutwumva muri Uganda.
Kewe senga Imana Rehoniya abanuye muri Uganda bakaba mwitanya Benda Yohani nawe bamwita Sabimana Victoria abanahite Pasikari mubyaranje aba mu Kwetero abanahite na Cyomba bita Kadirisi na Tadeyo abantahije na bashiki ba Pasikari bose ndabatahije abanongeye ntahije umwana wanje bita Shukurani abamukinanira abantahije na Desire abantahije na Generosa mwene wacu abantahije na Nduwimana Sigana mwene wacu abantahije na Buyo ya umugabo wiwe bose ndabatashya kugira umunsi mukuru tuje ntutuje. Murakoze.
Amazina abantu ndabaza Simani ndabatuye ndaramuta abantu batuye aho ngaho muri komine Giterana wita mukuru ndaramuta abo bita Misazi ndaramuta Kurumoro ndaramuta mwene wacu bita Gashako ndamunane abo bose ndabaramuta ndaramuta mama wacu bose bari aho ngaho ndaramuta n'abandi bari mugire umwaka mushya muhire umwaka uzaza rero w'imigisha tuge tuwuge ntutuge.
Okay, ni twakizimana za kirenge ntuye mu Bugande ni ukuri ndakumbuye abantu bo mu Burundi cyane rwose na cyane cyane ndakumbuye mama banga bo mu giterane bamwita Misofia ndakumbuye musaza wanjye wo bita Romana niwe bita Bigirimana niwe bita Nduwimana ndakumbuye kubw'Imana na niyo saba nishuri abo bantu ndabakumbuye rero ndakumbuye wo bita Nahayo mba mwitoranye mu isoko ndakumbuye abantu hakiwutimana bamukana kereta aho hantu mu ndaza
ndetse nagira ko mbira na kereke n'umudamu ngo banamukiriza abantu bari ngaho mu ndava sinabavuga ngo ndabamare ariko abantu mu ndava ndabakumbuye bagerageze banamukirize burumwe bababwire ko mama baraka basuhuza kubera ko ayo mazina ya zakiri nazireke mbese mu ndava muzima mama baraka ni mama baraka rero mu magambo make hanyuma nashaka ngo ndamutse muramwanza ari gitega uwo bita ntamvukiye w'umusoda bandamukirize mu kibanza aho mu ndava nyine ntacyo mu ndamukirize kugira ngo bikunde abo bantu bose narinda bakumbuye ndamukiriza Sitera na Denise na Faradiya na Nahayo abo bose ngira ngo nibaramukajanje rero abasigaje muje mu bandamukirize ndabifurize umwaka musasa Imana ibahe umugisha
jewe nitwa Nyabenda Yohani mba hano mu Buganda nagira ngo ndamutse umwana w'iwanje Suzana Nduwimana n'umugabo wiwe Buyoya baba muri baba mucankuzo mu Rusigabangazi komine Gisagara abo nibo nagomba gutasha kandi nabo bari bakwiye kumvugisha kugira ngo menye ko bakiriho nkongera nkaramutsa n'umukobwa wanje yitwa Generoza Kanyana aba mu Nyarugusu mu nkambi uwo nawe n'umugabo wiwe bari bakwiye kuntasha kugira ngo menye ko bakiriho ni jewe ndabasuhuje jewe Nyabenda Yohani se wawe iso wanyu ni jewe ndiko ndabasuhuza hanyuma namwe mo hari mwomenyesha ko mukihari kugira ngo agatima kamere neza menye ko mukihari murakoze kandi mu ndamukize n'abagenzi banyu bose
ni jewe Sabimana Victoria naramutsa Generoza Kanyana ari Nyarugusu kandi mumbwire igihe muzotahira ongera nkaramutsa Suzana Nduwimana ari mu Rusigabangazi agacimbira kabebe nkongera nkaramutsa Pasikari ari mu Gasasa Ngutiya na Padisi na Tadeyo kandi muze mumbwire ko mukiriho mwese murakoze
jewe Nizigimana Fatuma avuka muri Mishiha Cyankuzo banje kuramutsa Saidi Miburo nkaramutsa Denise nkaramutsa Nduwimana Sabana nkaramutsa uwo bita Berimana Mariamu bari ku munzenze
jeho ndaramukije musaza wanje Tasese nongera kandi ndaramutsa n'umuhungu wanje ari Mishiha nkongera nkaramutsa Manaliyo ari Mishiha nkongera kandi nkaramutsa Miburo Pasikati ari Mishiha nkongera nkaramutsa na Marira ari Ngozi Iburenza nkongera nkaramutsa na Sorina mwene wacu ari Burenza njewe Minani Pasikaziya ntuye mu Bugande ndatasha mushaka zanje ikwa Miburo Fabiano aba mu Kirundo agacimbiri Kabizi ndatasha musaza zanje ikwa Kabazekiyeri aba mu gacimbiri Kabizi ndatasha mwene wacu atuye Rumandari yitwa Simana Meremia ndatasha mwene wacu atuye Gishenyi yitwa Malaliyo Leokadia ndatasha n'abandi kandi tudaherukana kandi ni ndabifurije umwaka mushasha noheri nziza ndabasaba kandi munsengere kuko ibi mu Bugande ntabwo ndamahoro neza ndabasabye munsengere Imana ibampere umugisha
ego muraho ni kwa Mukaremera Arivera shaka gutaha abantu bo muri komini Ntega ariho usa gutaha musaza wanjye Karaveri sabye umuganwa n'umugore wiwe wize Imana Gasupari hanyuma na mukadata abanyankiye ubusa Pasikaziya ubwo n'umwana wanjye niyo mwongere Pasikari w'imfura yanjye nawe kandi numvise ngo yarabyaye kweri yebare ubwo abashaka gutasa mbese nabo bandi ku mutima abandi tuvukana ni benshi bazoza babwirana
Amahoro n'urukundo
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo nawe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aduhe intasho zitandukanye z'abarundi bamutumye bari mu kambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tukabifuriza rero yuko mugira impera nziza z'umwaka.
Ijira cyanze ndi kumana Celeste cyangwa bataziranye kese madiru mi systeme nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda ndifuriza kura Noel nzeza mu kugwanze Seremba ariwe Jackson umushoferi akorera ngaho mu Rumonge nkaba ndakwifuriza Noel nziza twebwe turakomeye n'umuryango bose sinzi nawe ko komeye n'umuryango muri kumwe nkabongera nkifuriza umuhungu wanze Damas ariwe bita Jackson cyangwa Adamu nkuko namwita kera ubundi ino cyo ndahamu nkambi ndakomeye n'abana ndabifuriza namwe Noel nziza hamwe na murumuna wawe Jean Bosco n'umuryango wiwe sindabumva ibyanyu nkaba nifuriza na mukuru wanyu ari muri Amerika ariwe Jumapili ariwe Kabwana ari muri Texas nawe nyine ndamusabira amahoro ndabifuriza umunsi mukuru mwiza Noel nziza na bonani nziza.
Jewe nitwa Gadi Muheto Aimable tuye kuri Nyagisozi nifuriza Noel nziza abo tuvukana tuye i Burundi amazina yabo nibazikia famiye yiwe ari Burundi famiye ya Muhire famiye ya Patrick abo bari Burundi donge abo dusangiye umuryango nk'abana ba kanyoni bose baho batuye mu Burundi ndabatahije hari nabandi batuye mu Rwanda kumwana waje witwa Rwigema ari i Rwanda ahitwa Imasaka namushikiwe utuye mu Bugesera yitwa Mugeni Imana nawe turagufurije Noel nziza tuje na mushiki wanje uri mu Bwongereza witwa Nyantumirwa nawe ni famiye yawe tukwifurije Noel nziza natwe famiye hani wacu twese ku Nyagisozi twongeye kubasuhuza.
Jennifer Nishimwe Oliva jewe mba nitwa mu Rusenda muri Kongo ndatahije James azanje twa Jimmy ari mukuru hagarika ndatahije na muyomba wanje ari mu kibito kijya Rugombo ndatahije na fayi wanje ari muri Amerika isomari ito Matias ndatahije na mwene wacu ari iyo nyene iyo onyene kuri hagarika yitwa Nuzenyi ito Maripo ndatahije na twa turi mana bose bagasa choya
Uzuko mani manga mutima muzima
akabwo ndonga duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twatwa fitiye muri kano kanya dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro ari kumwe na Joie Diane ni nahaze yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu twe ni ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose munagira impera nziza z'umwaka 2020.